imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro vyavyo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi mugitangura kumva radio ijwi rya Amerika, namwe mwese mwatanguye kumva radio Mukunda mu biganiro vyahise, twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu byo kuri Nosa. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara zo mu Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Senare nkuru iri mu gisagara cha Karlsruhe mu Budagi yasheshe igihano cyo gufungwa imyaka 13 umunyarwanda Inyase Mugwanyamshaka yari president wa FDLR. Senare yagumijeho igihano cyo gufungwa imyaka 8 kuri Musoni Straton yari yunganiriye mu buyobozi bwa FDLR. Mugenzi wacu Placide Magambo yagiranye ikiganiro na Maître Innocent Twagiramungu wo mu mugwi w'abashikiriza manza i Bruxelles, asobanura ibyaha yari yaragirijwe.
Bamuregaga ibyaha by'intambara crime de guerre, ariko urukiko rwa ko bagomba kongera mu gihe bamurega ibyaha bya crime contre l'humanité, donc byibasiye inyoko muntu. Ariko bakavuga ko nawe hari ibindi bibazo babonyemo bijyanye na nibazo byo gusemura. Bakavuga ko hari n'ibindi bamurega nabo bavanamo, bagomba kongera kuvanamo, ku buryo na wamenye urukiko zongera kuruca niwari ushobora kuzagumisha ariya kintu cyangwa nizayizamo cyangwa nizayigabanya, kuko mu byatumye babyanira babisesa harimo ibiri bimwe biri favorable kuri mu Rwanda shyaka n'ibindi mugusha mu birumvikana.
Ibyaha aregwa arabyemera cyangwa arabihakana?
Arabihakana, kuko avuga ko ibyo byaha bintakerekana ko ari FDLR yabikoze. Habaye ibibazo bikomeye cyane muri runo rubanza, kubera ko urukiko rwagize ibibazo byo kubona abatangabuhamya. Ni mu rwego rero abiregwa ariko akavuga ati ibyo byaha nta nubwo mutanga ibimenyetso byerekana ko niyo byaha FDLR yaba yarabikoze. Menyeka ko wenda ko bagiye kurusubiramo bizagerageza kubiyungurura, wenda bikagaragara kurushaho nk'uko mbere byagenze. Kubera ko runo rukiko rw'ikirenga rwo mu Budage rwavuze ko rwose harimo ibibazo bikomeye cyane bya procedure.
FDLR ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba mu karere kandi ikora ibyaha ndengamipaka. Ese ibintu murabona kubiburana kugira ngo abe yaba umwere bizamworohera?
Mu ntangiriro ubundi bamuregaga ibyaha ibyaha 26 bavuga ko ari ibyaha byibasiye inyoko muntu, bakamurega ibyaha 39 bita ibyaha by'intambara. Icyo gihe rero kugeza ubu ngubu deja aho bamukatiye mu rukiko rwa mbere, ibyaha byose bari barabihanaguye. Ni ukuvuga rero ko ubu ngubu mbona ari okazio abonye, ari ubundi buryo abonye yo kugira ngo niya 25 y'ibyaha burega yari isigaye abe yakongera habe hari ibyavamo cyangwa se byose. Kubera ko ntabwo ari we mu by'ukuri ugomba kwerekana ko ibyo byaha atabikoze, ahubwo ni ubushinjacyaha bugomba kwerekana ko basirikare be yari ayoboye, kuko ntahakana ko yari umuyobozi wa FDLR. Icyo nicyo nacyo ni ukukivuga, donc ntagahakana ko yari umuyobozi wa FDLR. Ariko aravuga ati iyo byaha murega FDLR ntabyo yakoze, nta kimenyetso muzana cyerekana ko abasirikare bacu aribo babikoze ngo mumenyekane komandoma mu bayobozi ba FDLR b'abasirikare baba barabikoze.
Kuba yiyemerera ubwe ko yari umuyobozi wa FDLR kandi noneho ukaba ubona ko muri procedure hasa n'ahagaragara mu ibibazo, kuba ibi byaha byose byamuhanagurwaho nuko yaba ari umwere cyangwa se ni intege nke z'ubucamanza?
Harimo ikibazo gikomeye, kuko ikibazo cyo kuvuga ngo FDLR ni umutwe w'iterabwoba ni ikibazo cya politike, ntabwo ari ikibazo cy'amategeko. Nakwita ko ikibazo juridike. Ibyo byaha byabayeho bagomba kwerekana imyeto. Se nyine byarabayeho ni FDR na abasirikare ba FDR bikoze, ntabwo byakozwe n'indi mitwe. Ibyo ngibyo bakabitangira ibimenyetso. Ni ikibazo gikomeye cyane rero buriya.
Noneho mu gihe Ignace mu Rwanda Shyaka yaba ahanaguhiwe ibyaha, kuko nabyo muvuga ko bishoboka, ashobora kuba yasubira mu buyobozi bwa FDR.
Ibyo byaterwa n'icyizere abo bari kumwe muri FDR bashobora kuba bakimufitiye muri iki gihe, cyangwa se niba babona gifite ubushobozi bwo kuba yakora izo nshingano zo kuyobora. Ariko ndumva aramutse abivuyemo ari umwere, byari byiza cyane, birumvikana no kuri FDR, kubera ko ibyaha bisa nk'aho bayirega yaba nayo ibihanaguweho.
Koroherezwa mu gutunganya amanama ku mitumba ni kimwe bamwe mu barongoye imigambwe mu ntara ya Kirundo basaba abajejwe intwaro. Ibyo babishikirije kuri uyu wa kane mu nama bagirishijwe na buramatari w'intara ya Kirundo, aho basaba kumenyesha inama abajejwe intwaro gushika ku mutware wo hasi waho aho bategekanya kuzoyigirira. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Inama buramatari w'intara ya Kirundo yagiranye n'abarongoye imigambwe kuri uyu wa kane yari ifite intumbero yo kwihweza uko umwaka warangiye muri rusangi, na cyane cyane muri politiki. Alain Trevere Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo, arishimira ko umwaka w'2018 ugiye kurangira icuka rikiza muri politiki mu ntara arongoye. Arashimishwa ahanini nuko amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro yagenze.
Tugiye kubiraba ahanini tubona ko ku bijyanye n'imigambwe yose yitwaye neza, amatora yagenze neza, kuko nawe kabaye ku ntega. Si kuvuga yuko umugambwe uyu cyane wagiye gutera undi mugambwe, tubona ko kuba ari akantu kuba karashitse aho abantu bishika, abantu bagashuhwa, amaraso agashuhwa, bivanyemo n'imamamo n'imyaka cyane, bivanye n'umutwe wabo, ugasanga harabuze kwihangana, ugasanga hagize aho abantu bashobora kugwana. Ariko muri make mu ntara yose zaba zagenze neza, tuyavye kungene muri imyaka amatora yahora agenda.
Ikindi uwo mutware avuga ko cagenze neza ni ugusaba inama ku banyamigambwe. Avuga ko abasabye inama bose bazikoze mwituze. Aba baserukira imigambwe bavuga ko hakiri agahaze mu byo gusaba no kwemererwa inama.
Iyo dushatse kugirisha amanama turasaba uruhusha, ugasanga aho tugiye turahagiriye ikibazo aho twasabiye uruhusha, bigaca bisaba aho inama iza kubera tuza gusaba uruhusha naho kwabo bantu tuhasanze. Kandi twamaze guhabwa uruhusha tukabona yuko mengo turiko turaburabuzwa.
Hejuru bikagenda neza, ariko umugabo ku mutumba ugasanga hariho agahaze. Ncangira ko mbaza yuko iyo amenyeshe inzego zo hejuru ko ufise inama runaka ku mutumba runaka, ko n'umukuru w'umutumba nawe nyine umenyesha ukamuha icyanditse, kuko hari gusanga ku mutumba bitashe bigena neza.
Buramatari w'intara ya Kirundo arabagira inama yuko vyokogwa kugira bigende neza.
Je na je usha kugenda kugisha inama ku mutumba, ntabwo uyu mukuru w'umutumba petete mwanya asinda mu gandire bitema mwamba nabwiye mustane mwamusane ndaza yabwira umukuru w'umutumba cyanya yabwira chef de zone akabwira umukuru w'umutumba. Wabwo sinuba ko yewe urongo umugambo yo kavuga ati genda za kugisha inama hariya umukuru mutuma atabizi gusozo mwe ko ayimunyeshije yakwanyi, naco bituma ari byiza byo kwandika ibanditse ukamenyesha naye tubona ati uyu muntu yaduhaye kopi yo umukuru mutuma wabanse ko abanyamugambo bagira inama kandi tangwane zabo, kuko ntangwane vema abanyamigambo muteje ngaha mu ntara.
Uyu munyapolitike hari kindi asaba ko cokosorwa ku rubuga rwa politike mu ntara ya Kirundo.
Hari nk'igihe kigeze kuba cyarabaye mu mukino duhejeje, ugasanga umukuru w'umugambwe atanguye kuza aratororerwa imitaya agasakisaki itabaho. Sinzi ko ngaho mutodoha umuco ko muvyo kuba kuburagizanya bitarimo. Hanyuma musanzwe muzi yuko bavuga ati iyo umwungera kubiswe intama ziri zica ziruka. Hamwe haduhereye umuco, nakone nibaza ko batokitwaza kugira ngo baburagize imigambwe ngo itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo ibikorwa bibandanye.
Mutabazi ati ubutungane ntiburuhuka kandi ntibitoranya icyo umuntu ari.
Igihe cyacyo cyose ubutungane bukora igihe cyacyo cyose bataravye amatora. Murazi yuko hazava bifata mu gihe n'umukuru w'umugambwe ngo procure cyangwa ngo peje naho yiri kosa ngo ntumako ngo cyangwa nyikiheze. Oya aragutuba ko yena aho umukuru w'umugambwe gute naho ba urinde, ahubwo we irinde kugwa muri ayo makosa atuma bagutumako. wirinde ushagushamirana uteye abajamba dakenewe cyane mabi n'ibindi n'ibindi kandi ubutungane buzoguma bukora
abari mu migambwe yose basabwa gushigikira imigambi ya leta yose iriko irakogwa bakitabira n'imyerekano yo kwiyamiriza abo leta ifata nk'abagomba gutoba igihugu igihe ibahamagaye buramatari w'intera ya Kirundo akavuga ko mwene iyo myerekano itaraba abari mu migambwe iri ku butegetsi gusa akamenyesha ko iraba abarundi bose mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
turashimiye bagenzi bacu Jean Bosco Ndarurinze na mugenzi wacu Placide Magambo ku makuru badushikirije uyu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese
Radio hijo ya Amerika isame na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano mu minsi ya 18 muri kumwe na Jordan na Hazwe ndongo ibigano n'amakuru tubafitiye muri kano kanya
Ntibarumvikana neza na leta icikire udushira muntu bwabo byose byarategekanijwe n'ico cyonye n'igisigaye nibaza ku mwanya wari wose bazoca batukomoreza ukarata zo kwivuriza
Uyu ni Patrice Ntadohoka arongoye komite impunzi ziba mu bisagara mu gihugu cy'u Rwanda avuga yuko umugambi wo kuronsaga karata ka mituela impunzi z'abarundi baba mu Rwanda zoza barivuriza ko ugeze kure iyo nkuru iri muzo tugaruka ko hande hatome hafi ya maradio yanyu nongere ndabahe ikaze mu gihomurwi ujeje gutegura amatora muri Kongo Seni watangaje kwa kane kw'amatora yarategekanijwe igenekerezo rya 2023 yungurijwe ku igenekerezo rya 30 ku kwezi bisa naho yingingo yari yafashwe kuva kera kuko ahari hategekanijwe kuzobera ayo matora nko muri Bukavu ataniteguro namba yari hari ico bikoze abanyagihugu bavuga ko biteguye umenyesha makuru ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yasuye hamwe muri ho maze adutegurira ino nkuru
Ku ishuri ribanza rya Nguba kuri Koleje Rufajir ndetse no ku rwunge rw'amashuri rwa Ibanda mu mujyi wa Bukavu ni hamwe mu hateganijwe gutorerwa nk'uko urutonde rw'amasantere y'itora rwasohowe n'akanama gashinzwe amatora Seni rubigaragaza Aha hose kimwe n'ahandi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yasuraga kuri wa kane mu kurebaho imyiteguro y'amatora igeze yasangaga nta kimenyetso cyerekana ko mu gihe kitarenza amasaha 72 hagomba kubera amatora habeyewe n'urutonde rw'abagomba kuhatorerwa harangwaga icyo twahasanze gusa ni amahugurwa y'abakozi ba Seni bazaba bahagarariye itora mu byumba by'amatora abo tubabajijeho imyiteguro igeze batubwiraga ko twajya kubariza ku biro bya Seni ku rwego rw'intara biraha mu mujyi wa Bukavu kuko aribo bafite ayo makuru icyakora aha naho tuhageze abakozi twahasanze batubwiye ko batari ku rwego rwo gutangaza imyiteguro y'amatora igeze ko ababakuriye ntabahari icyo batubwiye nuko ibikoresho byo bitaragezwe ku masantere ahubwo birimo kujyanwa ku masite aho bizava bijya ku masantere habura amasaha 48 ngo amatora akorwe n'imbere y'uko ubuyobozi bwa Seni butangaza isubikwa ry'amatora ku baturage ho ariko bagaragazaga ko biteguye ndetse kuwa 26 ni ukuvuga kuri iki cyumweru kije habatindiye kugera webwe turiteguye ku itariki ya 26 tuzajya gutora dutegereje ko ku cyumweru hagera gusa kandi ntekereza ko n'abanyekongo bose biteguye ahubwo Seni ntizadutera batubwiye ko tuzajya gutora kuri 26 rero ni 26 natwe nk'abaturage turayitegereje ubundi tukajya gutora turashaka amatora meza yizewe ata arimo bujura niyo mpamvu rero twe twiteguye kuri 26 tukazajya gutura icyakora itariki ntiyabaye cyubahirijwe kuko nkuko byari byatangiye guhuyihwiswa mu gitondo cyo kuri wa kane ku mugoroba nibwo ubuyobozi bukuru bwa Seni ku murwa mukuru Kinshasa mu kiganiro n'itangazamakuru bwatangaje ko biturutse ku mpamvu bwise ko zishingiye ku bikoresho umutekano ndetse n'ubuzima amatora subitswe w'icyumweru akazakorwa ku itariki ya 30 y'uku kwezi kwa 12 aho kuba kuri 26 nk'uko byari biteganijwe Bwana Corneille Nanga ukuriye ako kanama yabwiye abanyamakuru ko ku kijyanye n'ibikoresho mu murwa mukuru Kinshasa habura impapuro z'itora bitewe n'inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bw'ibikoresho ku kijyanye n'ubuzima ho Uyu muyobozi yavuze ko kubera icyorezo cya Ebola cyadutse mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri ahamaze kugaragara abantu barenga 500 banduye hari impungenge ko cyakwirakwizwa cyane mu baturage mu bihe by'amatora bityo ko hakenewe igihe cyo kubanza kubategura neza naho kukirebana n'umutekano Bwana Inanga yavuze ko ubushyamirane bw'amoko mu burengerazuba bw'igihugu ahamaze kugwa babarirwa muri 40 abandi hafi 400 bakaba barahungiye mu gihugu gituranye cya Congo Brazzaville ibikoresho bya Seni bikaba byaratwitswe ndetse n'abakozi b'uru rwego bagahunga bitakunda kwa amatora akorwa bityo hakaba hakeneye kubanza kugarura ituze muri icyo gice cy'igihugu mu gihe risubikwa ryari rigihwihwiswa ritaraba impamo ariko abanyabukavu bagaragazaga ko batiteguye kuryakira kuri bamwe bemezaga ko nibinaba ngombwa bajya mu mihanda bakaryamagana. Amatora aramutse atabaye ku itariki ya 26 bakayasubika. Ingingo ya 64 y'itegeko nshinga izabibonye akazi. Twese uko twakabaye tuzajya mu mihanda niba ari ugupfa dupfe, ariko duharanira ubwigenge tumaze igihe kinini dushaka. Baramutse bongeye kutubeshya bakavuga ngo amatora subikwe, ku bwacu tuzaharanira uko twakwibohora. Uwo gupfa pfe, ariko twe 26 tuyitegerezanyije amatsiko kuko twarababaye bihagije na n'ubu bakongomani tukibabaza. Kugeza ubu abaturage biyandikishije kuri lisiti y'itora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yose bararenga 2,250,000, bakazatorera mu biro by'itora birenga 4,600 mu materitwari agera ku 9 agize iyo ntara. Umujyi wa Bukavu ni ufitemo benshi n'abarenga 416,000 bazatorera mu biro by'itora 715. Hategerejwe kureba niba hose hazaba hageze ibikoresho bisabwa ku buryo ku cyumweru gitaha kuwa 30 abaturage bazatora nta kibazo bahuye nacyo. Icyakora bamwe mu bakandida bo ku ruhande rutavuga rumwe na leta ndetse n'imiryango ya societe civile bo bakomeza kugaragaza impungenge zishingiye ku kuba hari henshi na n'ubu ibikoresho bijyanye n'amatora bitaragezwa. Hakibazwa rero niba muri iki cyumweru kimwe cyongereweho ibibazo seni yagaragaje nk'intambamyi bizaba byakemutse maze amatora akaba. Ikindi kandi haribazwa impamvu urwego rwarindiriye iki gihe habura iminsi itagera no kuri 3 ngo rutangaze irisubika, mu gihe ibibazo byatangajwe nk'intambamyi ari ibibazo n'ubundi rwari rusanzwe ruzi ko biriho. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Temistokre Mutijima rakenuye mukanya turatangura igisata cye makuru avugwa mu mpunzi, ariko tubanze tunyarukire muri Kenya aho leta y'ico gihugu yatanguje umugambi wo gukura ibigwanisho manyagihugu babitunze batabifitiye ububasha. Abashe muri bo n'urwaruka ruhurukiye mu migambwe mu mirwi y'ubugizi bwa nabi harimo ubwicanyi n'ubusuma bukabije. Abasubiza ibigwanisho baca bakurwaho amakosa yose n'imanza bari bafise zerekeye ubugizi bwa nabi zigafutwa. Bindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Nairobi Eloge Wirikaneza.
Mu gihugu cya Kenya na cyane cyane mu makaritsi ya Kenya rwose yo ku mugwa mukuru Nairobi hamwe n'uduce turi mu nkengera z'uwo muji cyo kimwe mu ntara zitandukanye, abatunze ibirwanisho bagizwa hanini n'urwaruka ruri mu mibereho mibi bitewe no kubura akazi hamwe n'ubukene buri mu muryango yarwo. Urwo rwaruka rukunze kwiyunga mu migwi y'abagizi ba nabi yiba bahita canke igakora ubusuma bukabije mu mabanki, amaduka, amashirahamwe hamwe no mu mazu. Leta yatanze ikiringo c'iminsi 90 kugira ngo abatunze ibigwanisho babe babisubije. Marcus Juma Okora ni umukuru w'igisata kigwanya ikwiragizwa ry'inkontonto n'ibigwanisho bidacira umuriro.
Tumekuwa na kikao ya kuhamasisha wananchi wale wanamiliki silaha.
Twagize inama yo gukangura abanyagihugu kugira ngo abatunze inkoho badafitiye uruhusha bazisubize. Leta yatanze amezi 3 yo gusubiza izo nkoho kuko zirakoreshwa rwose mu bugizi bwa nabi mu gihugu. Uroye mu karere k'ubuseruko bazikoresha mu kwiba inka. Winjiye i Nairobi, urwaruka twiteze ko kazoza keza rwicwa buri gihe mu gihe bakoresha izo nkoho mu bukozi bw'ikibi aha mu muji.
Wakati wanatumia hizo bunduki kufanya uhalifu hapa mijini.
Uko kubica Caroline Martha umwe mu hani hagati y'akazi na muntu yamye asemerera ko atari wo muti.
Kama ni justice itafanyika,
niba ari ubutungane buzoba, ni ngombwa guhagararira ukuri turabe neza ivyabaye. Aho ni ukuri kuzomenyekana tubajije tukabaririkiriza biciye ku bantu bari mu kibano. Ubwo butungane naho leta yake nyitabwanka yanashizeho itegeko ryo kurasa mu cico mu gihe bikenewe. Eric Raise ni umuvugizi wa leta ya Kenya.
Sheria imepeana kipengee ambacho ofisa wa polisi anaweza kutumia.
Amategeko yatanze ingingo yemerera abapolisi gukoresha ingufu ku rugero rwo kwica. Ivyo biba mu gihe ubuzima bw'umupolisi canke ubw'undi muntu wese buba buri mwirinde. Aha turiko tuvuga ibigwanisho na cyane cyane mu gihe umugizi wa nabi canke undi wese afite inkoho kandi yerekanye intego ko agomba kuyikoresha
na ameonyesha nia ya kuitumia.
Mugabo ubutegetsi bwa Kenya bwanashizeho kandi imigambi kubemeye gusubiza ibigwanisho.
Serikali inatoa mzamaa kwa yeyote atakaye kutoa bunduki
ambayo leta ratanze kigongwe ku muntu wese azotanga inkoho yaratunza atare kuriwe ubwo uwo numwe mu migambi twashizeho ngo twitwararike ko abanyagihugu bagishijwe inama mu kugabanya cyane ubugizi bwa nabi ubukene ni bwinshi nta buzi buhari nta buraro bwiza hari ngorane y'ukuronka imfungurwa n'abarya abanyagihugu ba muri bijya bice bumva baratawe kuko barari inzara bakanagira ingorane z'amagara haca haza umubabaro n'umwiheburo utuma urwaruka n'abagabo bakuze kwinjira mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ku bw'ibyo rero dufite n'indi migambi myinshi yo gutuma imibereho y'abanyagihugu iba myiza kurusha
kwakisha kwamba maisha ya wananchi yameboreshwa
Turete leta abategetsi batandukanye ku rwego rw'igihugu n'intara bamaze gusezerana ku rwaruka ruzotanga ibirwanisho rukavavanura n'ubugizi bwa nabi bazororonse imitahe yuko rudandazwa n'indi migambi y'ukwiteza imbere Eroje Urika neza Nairobi juje America
Ikiganiro ni wanyu mu ntara impunzi z'abarundi za mu bisagara bitandukanye mu Rwanda zigiye guhabwa ikarata yo kwivuriza ko izwi ku izina rya mituelle ubushikiranganje bujejwe impunzi bugejeje kure kumvikana n'urwego rw'igihugu jejwe ivyo kuvuzanya muri ico gihugu kugira ngo iyo karata itangwe komite impunzi irashima intambwe bageze ko igasaba ko vyo kwihuta mu byumva mu nkuru ya mugenzi wacu Kigali Pierre Claver niyo nkuru
Vuba cyane impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zizotangura kwivuriza kuri karata mituelle nkuko abanyarwanda bose bivuza Patrice Nadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara avuga ko ibiganiro bigeze ku gatsi ka nyuma kugira ngo hamenyekane iciciro cy'ubudehe canke classe sociale impunzi zoshegwamo hanyuma izo karata zigatangura gutangwa ivyo byiciro by'ubudehe nivyo bisanzwe birabigwa ko kugira ngo umunyarwanda ahabwe ikarata yo kwivuza ya mituelle nivyo rikana ingene umuntu yifise canke ari ntawo nikora nadohoka gizeye ko uyu mwaka udahera izo karata zitaraboneka
karata y'impunzi ya mituelle ibiganiro bigeze kure haheruka kuza n'umugwi uvuye ku cicaro ca ASER Geneve twaraganiriye tukubira vya ASER turavugana aho bigeze no kuvuga yuko igisigaye nuko murazi yuko muri iki gihugu bakoresha iki bintu bihita ngo n'ubudehe no kuvuga degre de vulnerabilité y'abavugwa ntibarumvikana neza na leta iciciro niko bavyita ngo ni iciciro udushira muntu kuvuga baturihire hama duhereze iyo karata mugabo byose byarategekanijwe n'ico cyonyine gisigaye nibaza ko umwanya wari wose bo bazoca badufukomore izo karata zo kwivurizaga
mu kwezi kw'icumi guheze umushikiranganje ajeje ikibazo c'impunzi Jean d'Arc de Bonheur yari yijeje ko ibiganiro bigeze kure hamwe n'urwego rw'igihugu rujeje ivyerekeye kuvuzanya
nacyo turimo turagikoraho kuko bisaba kugirana amasezerano hagati ya HCR na n'urwego rushinzwe ubwisungane mu kwivuza RSSB ni gahunda rero turimo kunoza gusa icyo mumenya nuko ari gahunda turimo dukoraho kandi biri no muri commitment z'igihugu cyacu tugomba kubikora
yamara no ubukomite y'impunzi irashima ingene basanzwe bavugwa nubwo iyo karata ya mituelle itaraboneka gusa iyo karata yoyo izo bifisa karusho kanini kuko bazovurirwa mu mavuriro menshi ashoboka mu gihugu cyose kandi bitarenze guca muri HCR kurondera igipapuro cy'uruhusha bita transfer canke ngo bivurize mu ivuriro rya HCR nadohoka avuga ko abo bikunze kugora kwivuza arabahungiye mu bisagara byo hagati mu gihugu
Mwego kwa muganga turakigwa neza gusa ikibazo kikihari nuko nk'abari mu ntara zitandukanye mu mijyi atari Kigali bafite ikibazo cy'uko amavuriro abegereye atabakira bateza kuza rero Kigali twarabisavye mugabo baratubwira bati nitworonka abakozi bakwiri ntara zose mudutahure ati mugabo umuntu aje tukamubwira icyo bita transfer aragenda bakamuvura nyuma y'icyo gihe rero umugwaza ahitamo kuza mu mujyi wa Kigali kwivuriro aha gutoriyo transfer uwo muntu bakamuvuza muri iyo ntara rimwe mugabo urusha rwavuye nka niyo ni ntambwe kuko birumvikana ko bavuga bati ndushaguronka abakozi bakwiye igihugu cyose ni kugerageza mukavyumvisha abagwayi impunzi bakagerageza bakaza kuri aha kubivuza bwa kuko kirase bakabahereza iyo transfer nuko bigenda gushika
Iyo karata mituweli yo kwivuriza ko yereke impunzi ziba mu bisagara gusa kuko iziba mu makambi y'impunzi nka Mahama irimo abarundi barenga 58,000 basanzwe bitaweho 100% mu kuvuzwa. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwiju rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda akanika kanya mukunda aho duca tubahakanye ko gutasha abanyu aho baherereye haba mu makambi haba ahatandukanye mu bihugu bitandukanye mu makartie atandukanye. Ijwi rya Amerika turi kumwe namwe na cane cane muri bino bihe umwaka uri kurasa nkuhera Noweli bamwe nabandi batanguye kuza barayitegurira kandi nko mu ndwiza aho tubafitiye ibiganiro bidasanzwe bizaba bijanye n'iyo munsi mukuru. Akaririmbo duhereye ko ni garagaza karirimbwe na Buravan n'umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda. Hariho Ruhamya amaze gushika ku murongo wa mbere wa telefone, tubanze tumwakire. Ruhamya ikaze.
Neza nabasoje nange.
Twaramutse
neza.
Twaramutse. Je nibaze kubuza kwira.
Ego.
Mumeze gute nawe?
Natwe turakomeye.
Uri he garuha?
Ndi Kigali mu Rwanda ku Gisozi.
Gisozi haravugwa make.
Na mahoro na mahoro.
Akavura ka kwezi kwa 12 karatangura cyane.
Kane tubuza kugera mu ishuri tutima tutagera mu ishuri ituma harije tunyagirwe dukereweho gatoya.
Mugaca muheba. Nta mitaka ikihari. Kera niho bacha bavuga ngo ntivyitwaze kuko ngo yakavura kaba kariko karagwa umuntu wese abayumva yo kwigumira mu busaswa, ariko kandi hariho nabemeza yuko ico gihe kiba coroshe ku bwonko bukora neza
cyane bari byiza.
Ego hama iyo mashuri yawe yakurikiranira he garuha?
O ier kaporte technique.
Wiga ibiki?
Negative engineering.
Ni biraronka isoko ngaho mu Rwanda?
Gake. Abashinwa badutwaye amasoko.
Abashinwa batwaye amasoko gute?
Ama company yabo sanga ariyo yiganje cyane mu Rwanda. Kugira ngo bazabonemo akazi biba ari ikibazo.
Hama bacha bakoreshanya abashinwa nyene canke barayizana yo ma entreprise barazana yo mashamwe yabo hama namwe mugaca mu ronka mwa kazi.
Akazi tubona ntago kaba kagikangana na degree umuntu aba asohokanye muri university. Babo akazi biterekanye ni na hano n'ubushobozi ufite.
Aha.
Kaguhemba amafaranga makeya kareba koko gakora kabireka
no kwihangana. Hama ngira ngo bizoza biraza buke buke nuko Ruhamya reka rero tuguhe akanya utasha use ku mutima.
Umuntu wa mbere ntasha ni umuntu bita Ndayisenga Eliezeri uri mu Kirundo. Umuntu wa kabiri ni Yakobo ari mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu. Ndumva bonga bahagije ari bwana nifite ku mutima pe.
Ariko
nabandi bakurikirijwe irya Amerika.
Nawe
ndabasaye.
Urakoze cyane Ruhamya, ugira umunsi mwiza ngaho i Kigali. Lego manda ni kugihugwa na programme z'ijwi rya Amerika. Sabwe?
Ko nifuza ko muzabamera indirimbo ariko akenshi ninge nshaka kuyumva. Indirimbo ya Roriro.
Bime amatwi
ya Roriro.
Kureka muhinga bw'ivyuma tugeragereze kuturondera ku karirimbo ka Bime amatwi, ariko kakabura hacabura urwango.
Nta kibazo.
Urakoze cyane Daniel, nawe uratwumva?
Ndahumva cyane. Ndakopi.
Ego uherereye he?
Ndi muri Kongo mu nkambi ya Murongwe nihonde.
Haravugwa makingaho Murongwe ga Daniel. Haraheze nkinzwe umenyesha makuru acha dutangarije ko mufisi ikibazo cyo kudasohoka kwera umutekano bavuga kuvyerekeye amatora. Ubu murasohoka?
Ubu turasohoka gahoro gahoro nyine, gusa hari n'udutambulisho baduhaye ariko iyo twaye ahantu hari usanga abapolisi baragufasha ako kantu ntigakora. No kuvuga n'ibintu bitameka, gusa turasohoka tukajya mu masoko atandukanye. Ariko ubu nta ngorane, ndabona umutekano utaratangura kuba cyane.
nuko rero tuguhe akanyu tashe Daniel.
Sawa sawa, uwa mbele mireye konu mugore wanje shemezi mana korotini. Uumu mwenye kubatori, aliburundi kumasanga kumasara ya ngozi. Na nyokuru wanje merita. Wanje mpami ya mbeta, vini sota maria. Atibote nda vifuri, nina wanje mkiza na mwaka mwiza. Na wanje mkuru wote vitu kujia Amerika, mutogiri mwaka mwiza ni nanduji.
Urakoze cyane gose ku izina ryawe ndagushimire Daniel. Nino ngaha duce dusozera kino kiganiro. Yakoze Macbile ya Biro yegeranije amajwi hamwe na Eugenie Mukankusi akumwe uhinga bw'ivyuma na Engineer Joe nanje Diane na hazo twari kumwe kuri micro twemi twifurize kugira weekend nziza. Ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make cyane saa 10:02 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri aya masaha muryo.